Yine radyo İzmir'de Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika hivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ndabasuhuje mwese kandi bayikaze mu biganiro bya radio yanyu. Mu Burundi abagore bo mu cyaro bavuga ko abakenyezi bagenze babo bo mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu nta kintu kinini bamariye.
Natwebwe batoba batanaca badufashe twebwe aho tugarukira twe ntabyomba n'abariko baradufashe kandi tutanababona harimo bamwe bamwe tutanababonye n'ingene boba bameze n'igihe batoko
uwo ni umwe muri abo barundi kazi bo mu cyaro babivuze mu cyumweru Uburundi bwahariye umugore w'umuhinzi kazi. Perezida mushya wa Burkina Faso Ibrahim Traore yashyizeho minisitiri w'intebe w'agateganyo umunyamategeko akaba n'umwanditsi Apollinaire Joachim Kelem de Tembera. Naho guverinoma ya gisirikare ya Guinea yifuje igihe gito cy'inzibacyuho imyaka ibiri hakaba amatora. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya nimujye kuri radio yanyu. Tugere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Uganda abantu batatu bari mu kato mu gice cy'ibitaro bikuru by'igihugu bagaragayeho indwara ya Ebola. Yavuzwe na minisitiri w'ubuzima uyu munsi kwa gatandatu. Jane Ruth Acheng yanditse kuri Twitter ati ejo abantu batatu muri 60 bari mu kato mu mazu y'Imurago byamenyekanye ko bafite Ebola. Yakomeje agira ati bazimurirwa Entebbe kuvurirwayo kubera ko Murago gifite abantu 58 bagikurikiranirwa hafi bari mu kato. Yavugaga ko abarwayi bajyanwa ku bitaro bya kabiri biri mu birometero 41 kure yaho. Ibitaro bya Murago biri mu murwa mukuru wa Uganda Kampala. Abantu bemejweho Ebola ejo kwa gatanu baba aribo ba mbere bamenyekanyeho ubwandu bwa virusi ya Ebola mu mujyi batangajwe umunsi umwe minisitiri w'itangazamakuru yavugiyeho ko icyorezo cya Ebola byagenje amaguru make kandi byari byitezwe ko kiba cyarangiye mbere y'impera z'umwaka. Itangazo rya guverinoma ryo mu ijoro ry'ejo ryavugaga ko icyorezo cyanduwemo n'abantu 65 kandi cyishe 27. Byari bitarasobanuka niba iyo mibare irimo batatu bashya b'i Kampala. Guverinoma ya Uganda yavuze ko mu cyumweru gishize abandi bantu babiri bemejweho Ebola i Kampala bari baturutse i Mubende aho iyo ndwara yabonetse bwa mbere ari naho bakomoka. Perezida mushya wa Burkina Faso Ibrahim Traore ejo yashyize ku mwanya wa minisitiri w'intebe w'agateganyo umunyamategeko akaba n'umwanditsi Apollinaire Joachim Kelem de Tembera. Traore yabivuze mu itangazo. Kapiteni mu gisirikare Traore yafashe ubutegetsi muri coup d'etat yo ku itariki ya 30 ukwezi kwa 9 kandi yagizwe perezida w'inzibacyuho ku itariki ya 14 y'uko kwezi kwa 10. Yarahiye ejo kwa gatanu nyuma nibwo yagize Kelem de Tembera minisitiri w'intebe w'agateganyo wa guverinoma izayobora inzibacyuho kugera ku matora ateganijwe mu kwezi kwa 7 umwaka 2024. Minisitiri w'intebe mushya asa n'utazwi cyane mu ruhando rwa politiki. Yize amategeko yayoboye ibiganiro kuri televiziyo yigenga kandi yanditse ibitabo byerekeye politiki n'amateka y'igihugu cye. Traore ejo kwa gatanu yongeye kumvikanisha ko yiyemeje kugarura amahoro no kugaruza ibice by'igihugu byafashwe n'abarwanyi. Guverinoma ya gisirikare ya Guinea yifuje igihe gito cy'inzibacyuho amezi 28 ni ukuvuga imyaka ibiri akaba amatora. Byavuzwe n'umuvugizi wa guverinoma Ousmane Gawar Diallo. Mbere guverinoma yari yasabye imyaka 3 umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO urabyanga. Abasirikare bafashe ubutegetsi mu kwezi kwa 9 bakomeje kotswa igitutu ngo basubizeho ubuyobozi bwa gisivili mbere y'imyaka 3 n'amezi 3 hanyuma perezida w'agateganyo Colonel Mamadi Doumbouya asaba imyaka 3. Itsinda rya CEDEAO ryagiye muri Guinea muri iki cyumweru kwiga ubundi buryo bushyize mu gaciro bw'inzibacyuho yerekeza ku matora. Diaro ejo kwa gatanu yabwiye abanyamakuru ko igihe inzibacyuho y'imyaka 2 kizatangirira bizemezwa mu nama mu kwezi kwa 12. Abasirikare bari ku butegetsi bari basabye ko iyo nzibacyuho yatangira mu kwezi kwa mbere 2023. CEDEAO yavuze mu itangazo ihuriyeho na guverinoma ya Guinea ko yateguye ingengabihe y'amezi 28 ifatanije n'abayobozi b'igihugu kandi ko uyu muryango watanga inkunga y'uburyo n'amafaranga byo gushyigikira iyo nzibacyuho. CEDEAO ntiyavuze igihe iyo nzibacyuho ishobora kuzatangiriraho. mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mujye no kuri www.radio.vw.com mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @vw_radio yacu mukanya turajya ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Mu cyumweru cyahariwe umukenyezi w'umuhinzikazi mu Burundi, abagore bo mu cyaro bavuze ko kuba hari abandi bagore babaserukira nta nyungu igaragara babibonamo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Birika neza ukorera Nairobi muri Kenya.
Yewe ntamvu se ndima nkunzwe n'ugucingero nabana bane abo bana nkingero nkabagurira ikiro cyufu bakarara bariye sahita ntibajye
nakika bazaniye ibigira ni umukenyezi wo mu ntara ya Gitega iruhande y'umurwa mukuru wa politike nta kivi na gito yagira cyo kurima abana biwe bane kugira ngo abatunge abanza gucingero ni watunze umuryango kubera umugabo wiwe yamugaye.
Yewe ntamvu se ndima nkunzwe n'ugucingero nabana bane abo bana nkingero nkabagurira ikiro cyufu bakarara bariye sahita ntibajye ndirukanga gose kandi mugenzi wanje nabo yaramugaye nta nakaza kora kubavuza ndirukanga nkagurana ababanyi n'abagenzi ahama ndayakiye nkabasubiza ubuzima ndimo ni bubi buragoye.
Ejo ni ntamvukiye ko baruko ba igitega nyene avuga ko ku myaka yiwe 70 yatunzwe no gusabiriza
seka nteka amaboko abagira neza bavashe ndumurimyi mugasifisa ho ndima nagenda nko mugasotse aho mu bya leta kaza ndacocora ku mabuye gatoya shoboye hayi mabasuma nabo bakazanganya mu gatondo iyo mvyutse mbanza gusenga saba leta y'u Burundi bone twebwe dukuze yidufashe nk'ubu nyene mu kwipuza nk'iyo tugwaye niho tugira ingorane nini utwo turya natwe ntitwobashinginda ntibo bishobora abanyakuba.
Mariko Zendere Imana wafite abana umunani yatawundi beza amaso
ise abana benshi jewe ize nk'abana munani kubacira ingero ndumumama biragoye twegereye icyo twose aba nk'amwe ko mutwiyumviriye ho kuza kutubaza mutuvugira imbere bakaduha nk'agatayi natwe tukabaho nk'abandi.
Ivona Nshimira Imana ni umukenyezi wo mu ntara ya Bubanza mu Burengero iruhande yo kurima akora iyindi mirimo yose kugira ngo yibesheho nabiwe atangura bwijwi rya Amerika ubwoko bw'ibiterwa yimbura
ibigori n'ibiharage n'inkore birantunze n'umuryango wanje n'agatashya ndakajyamwo ndakarose kuko ubuzi bwose ndabukora.
Umukenyezi wundi w'ibubanza ararushinga no kuronka ifumbire ku giciro ciza ibindi hasanga ubuzima ashobora kubugwazagwaza
nk'iyo umuntu yarimye ikintu kirikingora nka jewe novuga ngo rwanagafumbire kandi nk'ifumbire yo gufumbira akagenza kwigura sanga zimbi kera mangura kukiro kugira ngo ndabikume imbo wagenda neza
kebekanya benda wahangayikishijwe no kuburi tonga rimamwo ariko byifatamo neza kuko akora ibishoboka byose ntarera amaboko
cyangwa kwanje muretse kora kubera ntaronka yo nkote cyangwa nkagenda muri pereme abandi bararimajeho nkaca ngenda gukubita ibyatsi nongera kugura bakuye mu mukere kandi ntunze umuryango jewe ndum jewe ndagenda nkancita cyangwa nkabaho nkaca nongera nkaza ngenda ndose nkutundandaza.
Mediatrice ni ishimwe wo mu ntara y'ibitoke mu buraruko bushira uburengero nabavuga ku munsi wa umukenyezi mwirimizi usa nuko atacumumariye
cyo tuzatumva ngo habaye umunsi mukuru ariko ntabwo turabona nk'abantu baza kudushigikira ngo bavuga ati ni bigenduko.
Mugenzi we nawe yasanga abakenyezi birimizi basa n'abatereranye
babirimizi kenshi badushira inyuma kubera ko babona yuko atabujye nimwe bavuga ati amaboko atareha ntaramukanye.
Uburundi ni igihugu kiri muri bike ku isi abakenyezi baserukiwe mu nzego bihagije bafite ibice 30% mu nzego zifata ingingo. Bamwe mu bakenyezi birimizi barishimira urugero baserukiwe ko kuva ku nzego zibanze kugera mu biro by'umukuru w'igihugu uciye mu makomine intara muri leta n'inama nkenguzamateka n'inshingamateka. Ariko harabandi bemeza ko abakenyezi bagenzi babo batowe canke bitoreye atakintu kinini bamariye
ntwebwe batowe batanaje badufashe twebwe aho tugarukira twe ntavyo mbona bariko baradufashe kandi tutanababona harimo bamwe bamwe tutana babonye ningene baba bameze n'igihe batogwa ko batanadutemberera ngo baze kudutemberera badukoresha inama.
Umukenyezi wo muri komine Rugombo mu cibitoke hari kindi kintu kimushimisha kurusha kubona muri usangi abagabo babirimizi batagitana ibikorwa abatambukanye babo muri kahisi.
Ubu tubayeho neza kuko ubu abagabo barafasha muri bimwe bimwe bishoboka kubera inzara yagira tera yarashishije ubwenge abagabo benshi barafasha abakenyezi baritaye ibikorwa byo mu rugo umuntu arabona neza ko ari byiza.
Felix Ngendabanyikwa munyamabangana yagahezwa mu bushikiranganji bw'ukuringanisha ibitsina akeza abakenyezi birimizi avuga ko ari inkingi y'iterambere ry'imiryango n'igihugu.
Muri rero inkingi y'umuryango n'igihugu muri akarahara mu Ruganda ntibacura kuko umukenyezi mwirimizi ari warima ibitunza bene igihugu bose umukenyezi mwirimizi rero ategerezwa kuba n'umworozi kugira ngo ibitungwa yoroye hambavu yo kumufasha kugwiza umwimbu bitume aronka ifungwa ziva mu bikoko
ibiharuro bitangwa nabo ni byerekana ku cyakane cy'abantu bamwisi arabakenyezi ariko bari munsi y'ibice 20% byafite amatongo biharije canke batorana mu gihe mu mitumba busumbasumbana bw'imishahara hagati y'abagore n'abagabo bushobora kugera kuri 40%. Onimenyesha ko mu gihe abakenyezi bohabwa amahirwe amwe n'abagabo umwimbu ushobora kuduga ku rugero rw'uko abantu bugarijwe na kigoyi bogabanuka gushika ku bantu bari hagati y'imiliyoni 100 na 150 ku isi. Igisata cyawo ni kijeje abakenyezi naco kivuga ko muri rusangi umukenyezi umwe kuri batatu bafite akazi akora mu gisata cy'uburimyi. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Leta ya Tanzania yafashe ingamba zibuza Ebola kwinjira mu ntara eshanu zihana imbibi na Uganda zirimo ya Kigoma icumbikiye impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo. Ni inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin.
Umushikiranganji yagejeje amagara y'abantu mu gihugu cya Tanzania Umi Mwalimu mu nama n'abanyamakuru kuri wa gatatu ku mugwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam yavuze ko icyo cyorezo giteye impungenge mu ntara za Kagera, Mwanza, Kigoma, Geita na Mara arizo zihana urubibe n'igihugu cy'Ubugande. Umutegarugori Umi Mwalimu yemeza ko mu gihugu cya Tanzania atamugwayi wa Ebola aravugwamwo gushika n'ubu, gusa leta yiteguye guhangana n'icyo cyorezo cyane cyane muri izo ntara zegereye igihugu cy'Ubugande. Yashimangiye ko leta ya Tanzania yamaze gufata imikenyero yo guhangana n'icyo kiza cyane cyane mu ntara ya Kagera ariyo nzira nkuru yo kwinjira no gusohoka igihugu cy'Ubugande ujya muri Tanzania. Gusa mu ntara ya Kigoma ariyo icumbikiye impunzi z'Abarundi biraboneka neza ko atana kimwe kirakorwa mu gukingira abanyagihugu n'impunzi zituyemo.
Uwepo wa ugonjwa Ebola katika nchi jirani unaiweka nchi yetu katika hatari kubwa ya kupata mlipuko wa
indwara ya Ebola ivugwa mu gihugu kibanye cha Uganda iraje ishinga igihugu cacu kubera ibikorwa byinshi dukorera hamwe mu by'ubutunzi n'iterambere ariyo mpamvu nyamukuru yoza n'ico cyorezo mu gihugu cacu. Zimwe mu ntara ziri mu kaga ya mbere ni Kagera ari nayo mpamvu icegera canje yamaze gusohora yo kuraba uko mu bihe biri imbere twofata ingingo zikomeye zo kwikingira. Uretse Mwanza, Kigoma nayo ni ntara ya gatatu mu ntara za mbere ziri mu kaga.
Kwa hiyo Mwanza inaingia namba mbili katika kuwa kwenye hatari zaidi, lakini Kigoma, mkoa wa Geita na mkoa wa Mara.
Impungenge ni nyinshi kuri zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta cyo kimwe na Nyarugusu ko zohaba zandura uwo mugera. Ni mu gihe yatanyigiye icyo cyibure imigambi yo kwirinda n'icyo cyorezo iravugwa muri izo nkambi gushika n'ubu.
Twebwe impunzi z'Induta turafise ubwoba budasanzwe ubwoba bwerekeye n'iki kiza cya Ebola. Yumva korona yarajira genda ariko Ebola nayo dufise ubwoba budasanzwe. Turumva ye mu gihugu cyo mu Buganda ko yatanguye isasika inganda, ariko rero twiyumvira nko mu gihe byoshika ikaza ngahinduta naho twogira ibibazo bidasanzwe ngahinduta. Dufite ibibazo isuku rike amasabune ntituronka, ibyangombwa bijanye n'isuku ntituronka. Reka mbere navuga yuko ubu amashyirahamwe nta mashyirahamwe akidufasha. Dufise ibibazo rero bidasanzwe nko mu gihe icyo cyo kiza cyotera ngahinduta byoshya bigenda gute ku mpunzi ziri ngaha muri Tanzania. Twaca tufanye tukaheregetera gose
Imana yabaye iradukingira irige ntayo itambira dushikira mugabo turayumva tura Imana yafe turi yaradukingiye kuri ubu tuzokomeza dusenge Imana ikomeze iheziyo nidushikemo. Mukomeze mudufasha muri byose n'icyo kiza mudufasha no kugira ngo mudahe kugira ngo bihere bihige iyo biri nibizaze ino nabo tukaba tugifisa gahenge.
Nikindi dusaba rero turasaba leta ya Tanzania hamwe n'amashyirahamwe ko yogerageza ikaduhereza amasabuni kongereza n'ubuvuzi. Reka n'ubuvuzi ntibuko buragenda neza mbure nko mu gihe rero iyo Ebola yocize atabuvuzi bari bukwiye byose urumva tujya duhona na twese twopfira rimwe kwezi.
Ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ariryo rigejeje amagara y'abantu mu nkambi ya Nduta rivuga ko rizokoresha kato ryari ryateguye kwakiriramwo abarwayi b'umugera korona mu gihe ho kwibonekeza umuvuduko w'icyo cyorezo Ebola mu nkambi. Gusa iryo shyirahamwe riri mu migambi yo kwitegura gutanga inyigisho ku mpunzi z'Abarundi n'Abanyekongo ubijyanye no kwirinda icyorezo Ebola mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Mu ndwi zibiri ziza mu ntumbero yo kwirinda icyorezo Ebola kimaze guhitana abatari bake mu gihugu kibanyi cy'Ubugande kuva mu ntara ya Kigoma icumbikiye impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo. James Jovini, ku bw'ijwi ry'Amerika.
mukomeje kumva radio ya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mujye no kuri wa3 akadomo radio yacu vewa akadomo com mukurikire amakuru ya radio yanyu kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @ vewa radio yacu makanya nica kiganiro mumenyereye combo taxi
combo taxi
combo taxi
combo taxi
mugiye gutega amatwi combo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
mugomba mwumvirize combo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini
munenda kusikiliza combo taxi taxi ya Grand Lac
Shofera baneza ntugunga mu bantu
mama mina babona
kiwe ntugwabonye yuko batwaye isandugu ngira bagiye gushingura
mie mina jwe le famille sana na kinya kinabafikia antuka kinatuchukiza sana ni kitu kya huzuni
biki
antuka ule gars anakufa mubaya sana na wenye banamuoni ba refugee muumuru Mungu wangu binatuzikisha sana abantu ya muumuro ingelikuwa tagisi tubatafutina shie gisi ya kubamaliza bakufe
oya shof
hapana ingelipenda hata kabisa na shiki tufanye hata basi gisa kutosha aba bayane muinchi yetu batu bachafu na aba bafie yetu na wabana akili biwele wele tu ya kwenda natafutana na kuolewa na bagarso wa muumuro abana akili aba na mke na
shof nukuri ndavyumva yuko babaye ibyashiki uwo mwana birababaje ariko rero muturenza karimbi muhumuru wese acaba mubi
mama uya pate experience ya batu jiongele
si wewe wajita kuvuga yuko abahungu bimuhumuro baza kureshi wanyibugo kandi byo si n'ivyo uno munsi niko byamye hambere hose urashaka wumvirize no mu mateka yaka karere kacu twamye duhana bageni bakaba umujyango umwe
mama ngo ya kidogo nikamate kwanza clear yangu kisha ndakuya nibeleze vitu binye bilipitikana karibu clear karibu sogelea kwa mbo taxi mlango iko wazi karibu
urakoza cyane shofe nene nabo zimodoka rwose nashobe kandi sinabasha kugera kure kubera ko ngendera kuri no mbago
uko wa muhumuro we
gakondo ya
toka motogare yangu
njizenera
akubwiye yuko adashobora kuja kure kubera ari kuri bekiye uri kuri mwirukana ngo ave mu modoka nani ubona ko akeneye abamufasha
sitaki na sitaki mtu wa muumuro mu motogari yangu
shoferi mbabara rwose ukagira imana
sasa nataka mie nitoke nje mi peke nke nifungele mlango batu bachafu ba uwaje gise mulituya kaka yetu
gose ntaro hari nagize mu byabaye kurira mugenzi wanyu wibuka nyuzuko nanye nakubiswe nabo bene wacu ndimo mbaboza kumugira nabi amahirwe nuko nabashije kubacika ngahamagara polisi none bakabara fashwe
tunabayua sana nyie kwanza ngwa niite batu yangu bote babugo bakuye banisedie tuangalisha kufanyizia mbaya we mtu wa muumuro we mulozi
oh ya nani wabaze ngwa rekari igirisha
byare kana hande bakuko ntare kumeze
mila biniambie kitu byenye banatufanyizia binatuzikisha sana na hibu chafu telefone nao sasa mbona haitike
umva nkurahira rwose mfushe rukunda barenze nkubwije ukuri sinshobora kugira nabo mu nyabugo
we mpyisi we
twe turi mpyisi kuva no kuba sokuruza bacu uretse no kuba abanyabugo arabaturanye turi umuryango umwe
unasema famille tulibakaribisha saba refugee kwetu bugo injo merci nye munatupatia mpyisi mwe
reka kurenza urugero nawe nimbi mpunzi imwe cyangwa zibiri zarabagokeye zikagira nabi nukuvuga ko abanyamuhumuro bose baca
babi
bote ni bamoya atungeli atabakaribisha kwetu saba refugee aba mpyisi
aya magambo yawe rwose ndayarambiwe yego mwaratwakiriye ariko namwe twabakire mu bihe byashize
muri tukaribisha kwenu mwe
none
sikugani
ariko so nibutaza amateka ngaho
Auna tahaya mina kula pia mie kujina ya tate yangu migambi na njo mwenye alikuwa mtu mkubwa sana mufamia yetu.
Unasikie?
Na kula pia kaburi ya tate yangu migambi.
Sokuru ni migambi? Migambi wibu kimbele ni soko neza neza?
Migambi wa mbele ya soko giso naongea ndiyo.
Uwauru mwuzu kuruwa migambi wawe? Eh? Niko? Uwunuwa nangu hama kuruko sokuru. Uwunguwa migambi. Alimusazwa nyo wakuru.
Eh? Eh? Maake wako kuze yangu?
Musubirire mwako kanu ngo wiki
umva mada uwo migambe y'imereso kiwabi bugo ni musazo anyo go kurugurya iwe yaje gutura ahubwo ibugo nyuma
ariko mana none mwe murababyara urabona ibyo wagira ukore
mama mina
ishe
ariko ibi bintu je sinumva niyo byavuye uko kuntu abanyamuhumuro abanyarusangi n'abajya bugo twama twitana ba mwana tugashaka kugiranira nabi twita abandi ngo nibabe abandi nibabi nare ngubu ntimubonye ko muri muri umujyango umwe mwebe
mama mina sikia haye
Tendo mio
leo njo mimi naona tuko ba moya kabisa
urabibonye
anipatia tayambi basi
oh.
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na La Benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Nyuma ya Combo Taxi dusubire mu Burundi. Amashyirahamwe yigenga mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba aheruka kwandikira Perezida Evariste Ndayishimiye amusaba gushyira mu ngiro urubanza rw'urukiko rukuru rw'umuryango ESE. Ruvuga ko manda ya gatatu ya nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza n'inzego zakurikiye zagiyeho mu buryo bunyuranyije n'itegeko nshinga ry'u Burundi n'amasezerano y'amahoro ya Arusha n'itegeko rigenga ESE. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Cavigny Nkuru ukorera ikigari mu Rwanda.
Ubwo rwandiko rwatewe ku mukono na mashami ku gite cyabo hamwe n'inani zirimo ayarenga amajana abiri akorera ahanini mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Ayandi nayo yashigikiye ubwo rwandiko ni nka Human Rights Watch n'urunani EACSOF ruhuza ayo mu karere ka Afurika y'ubuseruko ari nabwo rwitwaye muri sentare nkuru ya EAC. Mu ngingo iherutse gusohoka iyi sentare yerekana ko ayo mashirahamwe yatsinze urubanza rwemeje ko manda ya gatatu ya nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza yahunyanze ibwirizwa shingiro ry'u Burundi amasezerano ya Arusha n'itegeko rya EAC mu mwaka w'2015. Ubu abo bitwaye basaba ko ingingo ya sentare yocigwa mu ngiro. Icyo bikoze sentare yerekanye ko bigoye kuyishyira mu ngiro kuko urubanza rwacitse uwatwaye iyo manda itavuzwe ko rumwe Petero Nkurunziza yari itabye Imana ndetse hari n'inzego nshasha. Yamara ayo mashirahamwe yigenga abona ko hari bishobora gukogwa. Anshere niko yagize atwara ishami ry'iteka yaserukiye bagenzi we kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
Icambere nuko yosubiza iteka abajyambuwe abo nabo bakaba abarundi ibihumbi n'ibihumbi bagorewe makambi y'impunzi n'amashirahamwe ya politiki, imigambwe ya politiki myinshi iri mu buhungiro n'indi iri mu Burundi, amashirahamwe yigenga ari mu buhungiro ndetse mbere n'ari mu Burundi n'amaradiyo n'ibinyamakuru bikorera mu buhungiro n'ibindi biri mu Burundi bidakora byigenga kubera iyo nyangwa ry'amategeko.
Leta y'u Burundi yoyo ibona ko ugwaciwe na senare nkuru y'umuryango wa EAC atakibanza n'inseguro rufise. Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yabivugiye kuri mikro y'ijwi ry'Amerika mu kiganiro c'abavugizi b'inzego nkuru z'igihugu mu mpera z'ukwezi guheze.
Ijyangingo nta kintu kinini zoza gufasha kubera ikiringo cari cateye impari cyo kuva mu 2015 gishira umwaka wa 2020 caraheze. Nuwico kiringo cega Imana yakoze ibyayo nakiriho. Ni kimwe bitambwe ifaransa sans obuje. Ikiburanirwa ntikikiriho. Ikintu kiburanirwa kitakiriho urumva ko nubwo rubanza ari mfagusa.
Yamara amashirahamwe yigenga yo mu karere na mpozamakungu asaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye gutanga karurero keza mu gihe ari nawe asanzwe arongoye uwo muryango mu kiringo cy'umwaka.
Bagaruka bizwa shingiro Dimo 2025 iryo bashizeho kugira ngo bahane abo bari bise abasi b'igihugu gifutwe. Amashyirahamwe yugawe abo bashize ku mamanda dare babanze babihagarika ubwa mbere hama ategezwa kujaho ibiganiro byohuza abanyepolitiki bari mu gihugu, abanyepolitiki bari hanze, amashyirahamwe ari mu buhungiro n'ari mu gihugu na leta y'u Burundi, bigatuma za mpunzi zigore mu makambi y'amashyirahamwe ari mahubuhungiro anye politike ari mu buhungiro akore ku mugaragaro.
U Burundi ntibukozwa icyo cyifuzo cyo kurekura imfungwa za politike. Prosper Ntagwamiye yatangaje ko ikibazo cerekeje abashatse gutembagaza ubutegetsi ari umurongo ntarengwa.
Ngira ngo nitwokurwa turaje kukabaje nde myerekano y'amwe amagrenade ntuba ko ari umugumuko imigumuko irahanwa n'amategeko. Bajya rero bagombye gutembagaza ubutegetsi bw'ubutegetsi bwariho bwitorewe n'abanyagihugu ku kiringo kikiriho. Amategeko y'u Burundi nayo arahana kongera gahasha abantu bose bagomba gushikira ubutegetsi biciye mu gikenye.
Gusa abo baranira gateka kazi na muntu bemeza ko nyabona ubwo rubanza rwaje kwerekana ko abakurikiranwa kuri ico caha atari bo bari bakwiye kucagirizwa nk'uko bisigurwa na Maître Dieudonné Bashirahishize umwe mu baburanye ubwo rubanza yarusha muri Tanzania ijwi rya Amerika yakurikiranye gushika ruhere.
Iyo sentare yemeje yuko umugambwe uri ku butegetsi washizeho nkuru nziza watembagaje amategeko yose y'igihugu nayo mu karere igihugu cagirako. Ubu rero ugo rubanza ruje kwerekana abatembagaje ubutegetsi abaribo. Nabo batembagaje amategeko igihugu cagirako.
Amashyamwe yigenga aremanga ko afise uburyo yacishijemo urwandiko rugashikira uwo rugenewe perezida Ndayishimiye mu kiganiro utwara sentare ya yase umurundi Nelson Kayobera aheruka guha ijwi rya Amerika yaravuze ko gushira mu ngiro imanza z'iyo sentare bitoroshe.
Sentare cy'imanza ariko cyafigenda kugukurikira kuri uko urwanza rwashizwe mu ngiro. Nuko wasinze niwagaruka gusaba ati ndabasavye urubaza rwanje rushwe mu ngiro leta n'ishwe mu ngiro akazo kumagaruka ariko kubera yuko yase hari ibihugu utaweze mu ngiro ubuhonyanze iritegeko.
Mu ikopi yago ijwi rya Amerika rifise ubwo rwandiko rwarungikiwe kandi abakuru b'ibihugu vy'akare ka Afrika y'ubuseruko nk'Uganda, Rwanda, Tanzania, Kenya, Sudan y'Epfo na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Aba banyacubahiro basabwa gufasha kugira ingengo za sentare y'umuryango barimwo zeshegwe mu ngiro. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mwarimo duteze amatwi naha ibiganiro byacu bihumurije. Ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Nshimira n'abagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Amajwi yashyizwe hamwe na Nadia Taha kuri mikoro mwe kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muherereye hose.
Americana, iwanyu mu ntara.